Iyi ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Fidèle Niyongabo abaramutse. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle. Turahera mu karere. Abashinwa bari mu bariko barabangamirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashinwa babiri barishwe abandi bataramenyekana igitigiri baranyuruzwa mu gitero cyakozwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho Codeco mu kibanza gicukurirwamo ubutare mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yabitangaje cyo ku munsi wa kane. Icyo gitero cyabereye ijugu mu ntara ya Ituri, aho abashinwa bakorera ibikorwa byo gucukura ubutare bakoresheje abanyagihugu. Iki gitero kigize kabiri gikorewe abashinwa mu kiringo cy'indwi imwe gusa mu buseruko bwa Kongo. Inyuma yaho ku munsi w'Imana abantu bitwaje ibigwanisho bishe umupolisi bongera banyuruza abashinwa batanu hafi yacukurirwa ubutare mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Abimukira muri Libya baba bagiye gutabarwa umugwi wa mbere w'abantu 93 basaba ubuhungiro bari bamaze igihe bugaraniwe muri Libya. Ejo niho batwagwa n'indege mu Butaliyano. Ikigo cya ONU cyita ku mpunzi HCR kivuga ko ari indege ya mbere itwaye ubwo bwoko bw'impunzi mu kiringo cy'imyaka ibiri ihitiye. Ni umwe mu migwi itanu iterekanijwe kuzotwagwa i Roma n'indege za HCR muri iyi porogaramu. HCR ivuga ko muri rusange impunzi zisaba ubuhungiro 500 arizo zizotwagwa mu kiringo cy'umwaka muri iyi porogaramu nshyashya. Ibihugu vya Buraya byabuze ayo bicira nayo bimira ku kibazo cy'abimukira bahasiga ubuzima bariko baragerageza kuvogera uwo mugabane. Perezida w'Ubufaransa yasavye ibihugu bibanyi vya Buraya gukora ibirenze ku byahora bikogwa mu guhagarika abimukira binjira mu Bufaransa mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu abantu 27 bafiriye mu mazi bariko baragerageza kuva mu Bufaransa binjira mu Bwongereza. Perezida Macron yavuze ko Bufaransa buriko burarungika indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone gufasha gukizura mu kirere cyo ku nkengera z'ibahari mu buraruko bw'Ubufaransa. Izo ndege ngo zizofasha no mu twigoro two gutabara abimukira bari mu kaga mu ibahari. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza we Boris Johnson ejo ku munsi wa kane nawe yasavye Ubufaransa gusubirana abimukira bose bajabukiye mu gihugu ciwe inyuma yaho abo 27 bafiriye ku munsi wa gatatu. Tukiri ku mugabane wa Buraya, COVID-19 irabandanya itera ubwoba uwo mugabane. Ubwongereza bwavuze ko bugiye guhagarika abantu bava mu bihugu bitandatu vya Afrika kwinjira ku butaka bwabwo inyuma yaho hagaragariye ubundi bwoko bushasha bwa COVID-19 buhindagurika inshuro nyinshi muri Afrika y'Epfo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Bwongereza Sahid Javid yavuze ko ubwo bwoko bushasha bushobora kuba bwandukira cyane kuruta ubwa Delta kandi ko incanco Ubwongereza bufise zishobora kutagira ingufu zo kubugwanya. Yavuze ko abashakashatsi babo bahanura ko indege zose ziva muri Afrika y'Epfo, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe na Botswana zihagarikwa kwinjira mu gihugu kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Nayo mu karere ku Burusiya abantu 52 barimwo abatabara batandatu bavuga ko bafuye inyuma y'isanganya ryabaye ejo ku munsi wa kane mu kibanza gicukurirwamo ibizuku muri Siberia nk'uko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru rya Leta y'Uburusiya TASS. Umugwi w'abatohoza waciye ushyirwaho gutohoza kuboba bararenze ku mategeko yerekeye ugucukura ubutare byatumye abantu nk'abo bapfa.
Aloyce Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Rwanda abanyeshuri bagera ku gihumbi bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye baridogera amanota make baronse.
Turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16 amasomo yose nabonye ama SSS ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kwekrama.
Abonye amanota ntari nkwiriye urugero nkanjye nabonye 37 muri biyoloji bambayemo S kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biyoloji ntabwo nabonamo S.
Abo ni bamwe muri abo banyeshuri. Leta y'u Burundi isaba abatoza kori bagirizwa kunyuruza amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze kuyasubiza canke bagapfungwa. Mu Rwanda hose ntare nkuru ya gisirikare mu gihugu yigijeyo iburanisha ry'urubanza ngo bari abagwanyi mu migwi ya P5 na RUD urunana bagirizwa ibyaha by'ubwicanyi no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abatoza kori bo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze abasaba kuyasubiza atayatanze bagapfungwa. Idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eroje Wirikaneza
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambwira ati ese nkande ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashyizwe makoro tuzoza kuburana nabo bava mu bimba abo bantu bose bagena muri polisi bakorwa amakosa.
Umutekano mu Burundi hari kumugoroba kuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara cha Bujumbura abaserukwa igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi. Intumbero y'inama yari mu Rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga cha leta uvuye mu makori yatozwe Bujumbura. Ndirakobuca yari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitsi intege yamenyesheje ko ivyo bisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya meza abiri n'igice aheze aragahomera bunwa. Yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi yatigeze agezwa mu kigaga cha leta kandi yaregeranijwe.
Ihinduka nivyo ryamarigoye mugabe ico dutereza kumenya nuko byanka byakunda dutegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihugu cacu nta namwe gidushora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri iyi nama ariko bahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese dola amerikandi yatanzwe na rekontribi wabo ni 51,595 amafaranga marundi. Mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose kwa tumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi gaha mu gisagara cya Bujumbura.
Uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje bujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ko ubunyonyezi bwakozwe
mwese murazi kitan ngene me munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitansi kuri sushi bitavyandika nabo babigira gute bandika kuri kitansi mugabo bashizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate umukontribuable bagaca bamuha iyo kitansi akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta voya turamwe baca umukontribuable.
Uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'ibyo asigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa.
Ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri haraho abantu batazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije abantu batati ayo maherito yari hagute nibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi petete byosha yoherereye yoshobora kuba yarabanye mugabo umuntu atayafite mu ruhara nibaduhe iyo preve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yobara shita mugabo ataro hatu yafisemo.
Umushikanganje ndira ko buca we yemeza ko ivyagije afise ya ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yo mpabarerwa kugeza barishize ntiya nyuma
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose meredora birambwira ati ese nkande ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashize ku makonti atashize ku makonti naho nshatukurikiza amategeko cyako nana yandi majambo nirigwa ndavuga sinirigwa ndahogora cyo kuna uraza kugirisha inama meze mwabo uko naje meze intege zacitse kandi umuntu wese afise icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushika banza subitse rada ahungu bigize abagangi ngaho ibintu biri fragara biboneka aho navuze kubabyemeye abantu batabyemeye bace barazwa muri polisi dosi y'ikigo kwa mbere diforoma tuzoza kuburana nabo bava mu bimba abo bantu bose bace bafatwagena muri polisi bakorwa amakosa ibyemeza byose turabivise umuntu yatoje sa 5000 akajandika 15000 numva ko birengeye
abatoza kori ni bashasha basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yahavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihuti-huti kuko yari kurahira mu kwa munani abo bagirizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamara Mpaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza atarenga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyenda ukwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji Ndirakobuca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose yo kwa 119 agize u Burundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranyo wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamara Mpaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 1,200,000 mu gihe mu mwaka wa hera 2020 muri uko kwezi nyene ayo mafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 1,400,000 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje buri kane za Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kiri mu Burundi sekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa abakenyezi ryatanguye ku isi hose. Burundi bwaritangurije mu ntara ya Muyinga. Desire atunga Imana niyo nkuru adushikiriza.
Kuruno wa kane ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwatanguje icese iminsi 16 yahariwe kugwanya amaba akoregwa abakenyezi. Ivyo birori vyatangurijwe mu ntara ya Muyinga. Muri iyo ntara baba abagore canke abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahi Muyinga bamenyesha uko vyifasha aho baherereye.
Twebwe abakenyezi turakoregwa mabi, ariko naho tuyakoregwa hariho inzego zijejwe kuja zidufata mu mugongo, kandi tukatomokerwa n'uko aho twituye raduhagarikira cane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo.
Umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo, akeneye nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntubyumve neza. Utabyumvise neza rero mw'ico gihe urashobora nko kumuhohotera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba.
Muyi ntara ya Muyinga biriho mugabo si cyane si benshi nkunda kubona, birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nkaje bishikejewe no kwigerera iyo nshaka ntabivuga.
Kubijanye n'amabafatiye kubicina ntitwovuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga, asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo, haba ku bagore, haba ku bigeme. Ayibonekeza ku mutumba nsanzwe ntwarako menshi n'amabafatiye ku kugwana, ku kuboregwa.
Mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bamenyesha ko amabakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi. Ayakunze kwibonekeza mu Burundi nk'uko Emerusabe Maria, umuhuza bikogwa muri iryo shyirahamwe, abivuga ngo nayababaza umutima, ayababaza umubiri, ayafatiye ku gitsina, bene ayafatiye ku butunzi. Umukenyezi aremeza ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kugwanya ayo mabi, ariko ko ivyo gukora bikiri vyinshi. Aramenyesha ivyo babandanya bakora kugira ko kabi gatuzwe.
Turahimiriza guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza, tukakorana n'abo bita ba CDF, hanyuma tukifatanya nyene n'imigambi y'igihugu yo kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Iruhande y'uguhimiriza turatanga n'inyigisho, turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira, hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohotewe kugira ngo amenye iyo yitwara. Kuko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya, hariho umukenyezi abatazi ko akubiswe cyangwa yakorewe ayandi mabi, hari itegeko rimukingira.
Mu muhari w'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano mu Burundi, ishyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo bishikirizwa na Hunja Imakire arongoye iryo shirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka
mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusangi n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi ayo mashirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero yuko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero.
Uburundi bwatanguje iryo sekeza gucivugwa kigira gite Uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi amabakorerwa bakenyezi. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba Abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta.
Kino civugo gihamagarira umwene gihugu wariwe wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira icakoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabikabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga mabi afatiye ku gitsina gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.
Impinga rero iracana indende mu kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishirahamwe SOS Torture limenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi no mwaka abakenyezi 54 aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abanyeshure bagera ku 1000 bakoze ibibazo vya leta bisoza amashure yisumbuye ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashure ku manota bahawe bavuga ko atariyo. Asunta Kaboyi araduha idonido kuri inkuru.
Hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amarota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze bwakiye abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro.
Twaje kureklama, turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16. Amasomo yose nabonye ama SSS. Ntabwo rero mbyumva, niyo mpamvu ndi hano naje kureklama.
Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology, bambayemo S. Kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology, ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva teori yose amanota naba narayabonye niba ari zero. Ibyo nshaka ko bansobanurira.
Njyewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza, numva ko neza, mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona niryo mfitemo S.
Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi.
Nk'ubu se wajya gusaba faculty ya medicine ufite S muri biology, nta hantu hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi, kuko S ni nk'aho ari zero. Bo badufashe turi abana babo,
nyine bareke kuturenganya abandi baratsinze guko bakoze natwe yo twarakoze dukwiye gutsinda
nyine ubwo buzima bwacu burahagararira hano none se bwo urumva na university yagufata nuko uvuga ngo nkubu nashaka kwa applying muri general nursing ako kuba mfite S muri biology biracyari kibazo
kugeza mu mwaka 2008 bizamini bya leta byakosorwaga ikayi umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8 ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye umwe barimo bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa
abarimo bakosora bo ntago yarenganye umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri team urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8 twarangiza dukakora ibyo bita cross marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye ntawe umurenganyije ibyo birangiye hazaho uwo bita team leader wa gatandatu nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri
kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa
nubwo rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa ibyo ntabwo bishoboka ahubwo hari ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme ikindi na kuriya banariza amanota kugira ngo bugati yabaye wa mbere yageze aya wenda hashobora kubamo ikibazo
ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro wenda niba washyizeho 10 uwinjiza muri sisiteme agashyiraho 15 se
birashoboka cyane nkanjye wenda ujye ukora direte ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika ijana cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika rimwe iyo hatabayeho rero checking usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho
ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora kuri we uburyo bushya bwo gukosora bagombye gutanga icyizere
ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye bayanditse neza buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye amanota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure
aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo n'ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita iterambere PNUD rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri Yemen bashobora kuzogera hafi ku 400,000 imbere y'uko umwaka urangira. Ni inkuru dushikirizwa na Eddie Gwema.
Raporo yasohowe na PNUD igaragaza ko hafi 60% y'abantu bapfa muri Yemen bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka 7. Benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza, inzara n'indwara. Abapfuye bazize intambara bagera hafi ku 150,000. Muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, PNUD ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi. Iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi imyaka 5 apfa buri minota 9 azize ingaruka z'intambara. Ibibazo byo muri Yemen ahanini byatangiye mu mwaka w'2015 ubwo Arabia Saudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya Yemen yari ihanganye n'inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe na Irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru Sana. Guhera icyo gihe PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no ku iterambere ryacyo. Iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi 20. Yemen isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Nta gihindutse, PNUD ivuga ko abantu hafi 1,000,000 bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka w'2030. Icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse, Yemen ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka w'2050. Gusa iyo raporo ikavuga ko uko ibintu byifashe ubu bidatanga icyizere. Usibye abantu bapfa bazira ingaruka z'intambara, PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze gusenya ibikorwa remezo byinshi by'igihugu. Intambara muri iyi minsi imaze igihe ibera hafi y'umujyi wa Marib ufatwa nk'uwa nyuma uri mu maboko ya leta. Intambara kandi imaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi b'inyeshyamba n'abasirikare ba leta. Hagataho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage batuye mu mujyi wa Marib. Iri shami rivuga ko abantu barenga 1,000,000 bashobora gukurwa mu byabo n'intambara. Umuvugizi wa HCR Shabia Mantu avuga ko kugeza ubu abantu 40,000 bahunze umujyi wa Marib guhera mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Benshi muri bo, Mantu avuga ko bibasiwe n'indwara nka malaria n'impiswi. Umuyobozi mukuru wa PNUD Achim Steiner we avuga ko abanyayemeni batagira ingano bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara zirimo ubukene no kubura amahirwe ku buzima no ku isoko ry'umurimo. Iyi raporo ya PNUD ivuga ko 80% ry'abaturage ba Yemeni bakeneye ubufasha bwihutirwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Abamuturaguye bakamurera bazina nyaga kuru